Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube. Kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe bakunzi ba radio Ijwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye hanini kuvuga ku kiza cya COVID-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose, hamwe n'ukuntu cubandanya gikumirwa ku isi hose na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitigiri by'abandura icyo kiza ku munsi birabandanya kwiyongera. Ibiharuro byashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki 11 y'ukwezi ku 10 byerekana ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bashika ku 100,000 haribo banduye ico kiza. Ni mu gihe no mu bihugu vya Uraya ico kiza kibica bigacika, kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa. Abategetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda ico kiza mu gukurikiza ingingo zashyizwe ahabona. Dufatiye karuhe ku Burundi, umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyir'icubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu ca Guinea Equatorial, bashitse bishira mu kibanza ca bonyene mu kiringo c'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajanye no gutuza ico kiza. Mu ndwi ziheze naho abajejwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza ca coronavirus, aho bashikirije ibitigiri by'abantu cahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira. Mbega inkingo zofatwa kugira ngo ico kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa, kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga w'Umurundi. Muri aho Dr Nzeyimana?
Ego me Frederic Nkundikije, ndabashimiye ko mwandindiye ndakomeye amakuru y'imeza.
Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant University yo mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professor Remesha afise uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira Abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muri aho Remesha?
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye?
Yego, menange.
Turakomeye. Reka dutangure kuri wewe Dr. Sylvain Nzeyimana, ico kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi, ibiharuro bishikirizwa vyerekana iki?
Yego, mu Burundi ikiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye bashishikara batonze. Ico nico twoshima kuko ibiharuro biri by'Uburaya numva biteye ubwoba. Twebwe n'abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara, hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga. Nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe, hariho n'amwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe, nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa asanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umuntu umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira. gushikuba abagwanye si benshi bose ibiharuro ndikondagira ibiharuro bya by'ubushikangaje bw'amagara y'abantu ibiharuro bihumuriza ariko nk'uko mwami yivuga akarandaho kase yose na pewe mutoshe hagati mu byinyo bizaguma tugaze ariko gushikubu kubyerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza
murashaka kuducira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ibyo biharuro ni ashobora kubabwira gushikubu amakuru turonka atangwa n'ubushikangaji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusange na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine
ibyo ntibitegereye iza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko kihinkumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura caruguruye muri indwi arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye coronavirus igipimo kitarenza 72 ashitse rero yongere cyo muri izoluma donka aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga 72 kandi yongere apimwe agishika yongere apimwe kandi aheza 72 hanyuma niyaroye baguma bamukurikirana abashinzwe amagara y'abantu kugira ngo afite ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe byari bimeze bite none ubunye ahageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuditse tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaforomasiyo kugira ngo babashe kuzofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabona ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hari umwe urutonde rw'amahoteli bagize bazoza barashikiramo ubu nta muntu atoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guinea Equatoriale nabo nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jean nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igera umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya bagwaye icyo kiza aho muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara gira kabiri ni akarorero keza atanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishe umenye kuyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora carakoze n'ikiye mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe kwitwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungena abantu ngo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga babivuga mu Cyongereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene boyikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control abagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene rirandagatanya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitigiri byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigiri bito umuntu wiheje ukuntu kiza gisubije ku isi hose mu biha insiguro nti ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwihinga.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe ngo ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu indo baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hamwe hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya reka no muri Afurika mu bihugu bimwe nabona araronka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashyitse gitebye kigatuma yuko coba caranahashyitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashyitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo bariko bararaba hari igihe hariho abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka afite urwaruka muri Afurika hari urwaruka rwinshi baribaza ko ho byo ari ibyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyari ko baragiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiri ko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona ko ngaha muri Amerika ikiri kiraduga no muri Europe ikiri kiraduga cyane nicyo bituma abantu naho baba babonye ko umuzo wa mbere ibitigiri byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypt n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitinganda cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twavyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cyuguruwe ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bafata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zabo zo bankize
ikiza cyaramaze gushika mu Burundi cyane mu Rwanda ika no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zibaho bihugu zarimo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungene iyi ndwara yandukira kuko yaramaze gushika kandi ikindi naco bakiriko bariga ni ukungene iyi ndwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya yatanguye gukanya urumva abantu benshi baje mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri ico gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe zimwe ngaha muri Amerika uko imbeho itangura uko winter itangura niko ibiharuro bitangaye kuduga eka no mu bihugu vyo muri Afrika hariho nk'ibihe vy'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko kuri ico gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariya yashobora kuduga muri ico gihe canke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigiri bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata akanya ariko bose bashobora kwikingira hakaboneka urucanco bibaza ko byose byose
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ivyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu vyakorwa kugira ngo abarundi bagume barekanuye n'ibi
yego yo Professor Lionel meshavuze n'iby'ukuri kandi namwe murabisubiyemo iyo abantu basamaye bakigajara babonye ikiza cyagabanutse baca bibaza ngo biraheze ivyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa kuzirikana yuko iyo ndwara nubu ikihari kandi nubu ikitafite inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kuguma agavye nubwo uno munsi kubera imvo nyinshi gusa n'abashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane nkatwe nk'ayo baca mu rundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'ahantu twosamara bwo kwinjiranwa nicyo gituma abantu baguma bameze magabo hariho impanuro tuzaganga zitanga tugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha ibyo byose bituma utanga impanuro kugira ngo abantu ntibigajare hari ibintu byo kuja mu mamanza mu masoko n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo ntawuzi uko ni indwara imeze ejo canke hirya yaje dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika ntibuteye imbere nko by'iburaya mbere no ngaho iburaya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro haragize igihe bakarengerwa cyane nziza rero ngaho nkatwe n'inaha mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze rwose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujajara tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu aguma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza aguma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma
bameze magabo kuko iyo ngwara yo iracahari Lionel Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashaka kudebukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo vyaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vy'iburaya aho abantu basa n'abashaka kugaragaza ingingo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri Leta z'Ubumwe za Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ingigi
ego mbere icyo ari ikibazo cyiza cyane icyiza ni uko iri randagata rya COVID-19 itaraba ryinshi cyane canke bitabaye byinshi cyane mu Burundi canke no mu Rwanda icyo ni cyiza ko bitabaye ariko mu gihe ibitigiri byoduga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitigiri biduga cyane hanyuma ibihugu bigafata ingingo z'ukugara zo kugira ama lockdown kugara cyangwa kugabanya uruja n'uruza rw'abantu twarabibonye nko mu bihugu nka za Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ingingo zikomeye cyane kandi ni ingingo zica zifata abantu zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikira urumva abantu barashobora kubura akazi abidandariza ibintu amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo atezaho kuguma muhira urumva ngaho hariyo abantu bishobora kugora kuko hariyo abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri icyo gihe icyo duhanura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane ni uko babandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu so muri icyo gihe rero icyo dusigurira abanyagihugu ni uko izo ngingo bazifate nka nkamba ariko nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi ibyo ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya reka ngende nta kundi ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga ngo bitigire ibibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi
Dr. Nzeyimana Professeur Lionel Lemesha avuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twarabonye ko hariho ingingo zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma bugabanya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko ako uko ari gushyira imbere ubutunzi aho gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka impanuro mu butangane nkizeye kuri icyo kibazo
icyo kibazo ni kibazo gihambaye rwose kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma indwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose hanyuma umva hari ingingo zimwe ziteze gufatwa ugasanga ni ingingo nuvuga zitorohereza abantu iyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda byarabaye muri Uganda no muri Kenya bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakabavugira kwishyira ngo bizane ibyo rero byarageze ingaruka mbi izo ngaruka rero mbi zabaye muri icyo bihugu murabizi ubunye duhurikiye mu muryango umwe witwa East Africa Community Africa Afurika y'Uburengerazuba y'ubuseruko nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye ni ukuvuga Kenya Uganda n'u Rwanda bitatu muri bitanu ibiti muri Kenya n'u Tanzania n'u Burundi ingaruka mbi zashyitse hariya zaradushikije kubera iyo umubanyi yugaranye waba uza gusumira iwe waba uza hari abana benshi biga muri Kenya biga muri Uganda hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura abo bose ubonye bayicaye hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu nayibone yicaye n'ibindi ibyashyitse hari natwe byaradushyikiriye nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko bifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya ashobora gukora ashobora kurangura imirimo igihe afite amagara meza niyo aca imbere umuntu akavuga ati reka mbe ndikiza icyo kiza ndamukecyo hanyuma ibisigaye
umuntu azobiranga nizo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze no mu bihugu bya Buraya nko mu Fransa barakwiye kuyugana ni ingingo igoye cyane gufata nk'iyo uri muyobozi mugabo ni ingingo atakundi kubigenza kuko n'umuntu utugaye utugaye biragira ingorane kuko abantu bashobora kurwaye ari rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uranze n'ingorane uko ingana seve ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari n'ibyo ariko ntiri ku rugero ukaze rwose mu guhandi aricyo gituma n'ingingo zobe dufata ziba zijyanye n'ibyo turimo ariko ni by'ukuri kugana abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda yaje ingaruka mbi muri mu byerekeye ubutunzi bw'icyo gihugu kandi na twe twarashikiriwe
remesha iyo ngingo nk'uko turiko turabivuga ingingo ifite ingaruka cyane cyane ku banyagihugu bato bato abanyagihugu badafise ubuhinga eka n'ububasha bwo gushobora gukorera imuhira ugasanga kenshi na kenshi iyo bakora imirimo ibatuma bategerezwa kuja hanze baba ari bo bantu kenshi na kenshi bashobora kwandukirwa n'ico kiza ikintu cyo gukorwa kugira ngo abantu bose bakingirwe ku buryo bumwe kugira ngo abanyagihugu ntibategerezwa kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu nk'amaleta ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusange mu bihugu byinshi byo ku isi
ego muri rusange amaleta hariho byinshi ashobora gukora kuko muri iki gihe muri izi nyigisho bariko baratanga nkaho ibitigiri byaduze cyane bashobora babaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko babivuze ariho abantu benshi bafise ubuzi badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera umuhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora cyane abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kuja ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera yo gutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyibiza ni uko amaleta ubu amaleta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi hari ibigo byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane cyane nko muri Afurika Amerika irafasha n'ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko ngo bashobora kufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu ariko nosaba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko iravuga yuko barabye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva hariho abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi bakwiye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kuba kubarondereye ingurane cyangwa kubafasha uko ngende iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere mu mazina.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM na yo mumuji wa Baraka kumurongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibicikenda ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Zegana, ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cha corona no gukora bishobotse byose kugira ngo ntibandanye cy'inkombi cyangwa icandukira abantu benshi ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho n'ibindi bintu usanga bikenewe byerekeye isuku byerekeye ibikoresho ibyo bintu byose abanyagihugu barironka ku buryo bworoshe mu Burundi
ego cyane umwe yarayisekeza isomo yaryo hari umukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara igihugu baragize ibikomeye byose rwose kugira ngo bafashanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibyo kugaburira ibyo bita World Food Program hariho ishyirahamwe UNDP aya amashyirahamwe yose mpuzamakungu yarafashije cyane kugira ngo ibikenewe byose bishobore kuboneka ubundi nibahaka rero igiciro cy'isabune igiciro cy'isabune bifashijemo na UNDP igiciro cy'isabune cyarakorotse rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabune yo gukaraba hamwe n'amazi ari ibintu bitanga rwose n'igiciro cy'amazi cyarakorowe rwose kugira ngo n'umuntu yogira ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose amazi yo gukaraba isabune yo gukaraba baregereje abanyagihugu ibyo kuronka ubukingirizo mu bitaro mu ma centre de sante mu gihugu cyose nuvuga nti ibyerekeye kwikingira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo radiyo nkuru y'igihugu mugabo ubundi hasigaye rero n'amaradiyo mu ntara amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus uciye mu mabarabara uguma ubona aho baguma bahimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus nuvuga nti ubundi uburyo bwo kwikingira coronavirus mu Burundi burahari uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubundi kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi ariko abagwayi uko bangana ubundi abagore baravurwa atankomanzi imiti irahari abaganga barazifite ibyo kwikingira yego n'abanyagihugu bwabo rero nakubwiye barafise isabune wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabune kugabanya igiciro cy'amazi hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru ajyanye na coronavirus
aremesha mu runani mwagize n'abandi barundi mukorana ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika zo gufasha ikagukangurira abarundi kubaha amakuru hoba hari ibona imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yoba yofasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro nk'utwo twa turiho canke muba mufite umugambi wo kudutangura
ego uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangwe bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosafika inganda nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri Amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahitura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu biyaga bigari boba batazi Icyongereza canke igifaransa ariko bari ku buhingango karambije na Facebook kugira dushobe kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba igikuru nuko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba ikindi nacho ni kugerageza gushikira amashyirahamwe yindo asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu ntibibagire ibihugu by'u Burundi u Rwanda ntibibagire Afrika icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kweri ibyo bisaba kuko umubibutsa ntibibagire kandi ibyo byaranadushimishije tubonye yuko icyambere cyadushimishije nuko ibitigiri bitabaye byinshi ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike icyo bituma tutegerezwa kukubandanya Burundi ahari wese Abanyarwanda Abanyafurika aho bari hose eka abantu ku isi yose aho yateye aho umuntu ari wese ni igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye bagwanya iyi ndwara kuko gushika ubu baracyariko barayiga urucanco rurashobora kuba ruri mu nzira hanyuma ariko gushika ubu igikuru ni kuyirinda umuntu ashobora kuyirinda ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzika
amakuru y'urucanco turayagaruka ko mu kanya ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Nzeyimana nawe nyine atubwire mu ntango iki kiza gitangwa gutangazwa hari hatangajwe amakuru ategwa avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasindikaje abarundi cyane rwose ibintu byageze gute ayo makuru yava he canke n'imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ivyo bitigiri byabandura ikiza ca corona bibandanye bigabanuka
yego no kuvuga igihe ikiza ca corona gitangura ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba coronavirus hagerayo n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umuntu uje n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rijwe amagara y'abantu yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibarangize bariguye ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo aho abantu baca bavuga barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi bagwaye coronavirus hari ko leta idashaka kuyifata nka nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawisha inzu umwotsi ngiri kirasha iyo bikaba byo abarundi baba barahetse nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagombaho amatora mbega ko hazoba imyiyamamazo izo heza bigende gute ubwo abantu ntibazohera bose kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo abantu barahetse bagahurira hamwe ari benshi kugira ngo bize porogaramu z'abakandida zose umuntu agaca agira ubwoba hanyuma rero harabayemo kurenza urugero niko muvuga ku bwanje uko abantu babirabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntishoboka abantu bariko barapfa i Buraya bariko barapfa mu Bushinwa no mu Burundi tuzo ko ariko barapfa ntibishoboka yuko mu Burundi itangorane ziba zihari hanyuma rero murabona byarateye ingorane gushika abo ukumvikana kuki hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amenya nk'urwanya imigambi y'igihugu ariko mu by'ukuri jewe icyo navuga kubera jewe niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga ntawe ushobora kunyegeza abarwayi ba COVID-19 ubafise umuntu byanze ko ahema yagwaye indwara nk'ijyanye ntawe ushobora kumushyira n'ibintu udashobora kunyegeza inavuga mu kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora ujye umuntu akorora ntashobora kunyegeza rero hari abaye mu kurenza urugero mugabo nibyo abarwayi ba COVID-19 barabayeho mu Burundi ariko hagiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiriko biraba mu Burundi n'ibiriko biraba mu mahanga hanyuma munyima umukuru w'igihugu umushasha yaciye abifatana n'amabaragira umugambi wo kurwanya coronavirus n'ukubiko birabandanya ariko nibaza ko hagiyemo ibintu bya communication n'ibintu bigoye usanga ushobora kuvuga imvugo usanga iteye ubwoba kandi ari ukurenza urugero
Damisha mwebwe ayo makuru mwayakiri gute umuraza makuru yatangazwa icyo kiza kicaduka reka n'ibyakurikiye aho byibonekeje ko imigambi reka n'inkingo zafashwe zafashije mu kurwanya ite umurenga cyangwa hafatwa n'icyo kiza ayo makuru mu ntawe mwayakiri gute mwihweje ibyabaye mu nyuma
ego twihweje ibyabaye nuko ikiza ubu ibitigire naho ari bikiri bito ariko igikuru nuko iyi ngwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigire bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu cyo yarazi nuko ukungene iyo ngwara yandukira yamaze kuhashika hanyuma abantu bagatezwa kugerageza kuyirinda nicyo gituma nuko ikiza nuko muri icyo gihe igihe yatangura ikatwe twe yaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga turabyumva mu makuru eka dusha twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria cyangwa Ethiopia urazi kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho akiti korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo gituma abantu ntibocya bibaza ngo korona yaraheze ariko korona iracyahari hari aho iriko iraduga hari aho babishoboye ko igabanuka ariko igikuru ni uko ibihugu byobandanya bikorana nk'uko byamye bikorana mu kurwanya iyi ndwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza na hode bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu
atubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo nkoreshwa rya Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akaba yigisha muri kaminuza Alliance University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushikantahe Lemesha cyerekeye urucanco nashaka ubwambere na mbere Dr. Nzeyimana atubwire ukuntu yakiriye iyo nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba rwogira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembereye iyo nkuru mwakiriye gute Dr. Nzeyimana
ni ukuri iyo nkuru yawe twayumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ndwara ni indwara igisibije ku isi twumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nabwo rwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% twasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byadushimishije rwose ubu rero turayumviye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza ntibaheza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko rushobora gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwafuga twe tubona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi ni ukuri twabyakiriye neza rwose
hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mubivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urucanda rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba
ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanga bituza ariko ukuntu n'ibya coronavirus byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwara amahera menshi ayo mahera nayo amafaranga menshi ni ukuko ariko n'igiciro cy'urwo rucanco kizoba kizimbye ntawe ugire ukuntu bizogenze Reza uburu chancho uzoronswa bose. Mbega ni baroswa bose. Bazoronka baruriha. Icyo ni cyawe kandi. Igori cya kabiri murabizi yuko n'ubunye mugiye kuraba ku mbugo ngurukana ubumenyi hari abantu basanzwe barwanya icanco bavuga ngo ubwo rucanco ngo bashaka gutera abantu ngo n'urucanco rwo kubica ngo urumva ibyo byose ni intambamyi zizotuma ubwo rucanco rutaronswa abantu byose kuko nkino muri Afurika hari abantu benshi banywa incanco bakavuga ko incanco ari uburyo bwo kuduhonya twebwe abanyafurika cyangwa bakayatendekeranya ibindi bintu ugasanga nicyo kizuba intambamyi icyo giciro uwo mwanya wagira ngo urwo rucanco ruboneke ariko ibyo umwanya byo John bavuga yuko ibintu bigira abantu birashobora kunyaruka kigira kabiri ni giciro mbega icyo giciro abantu bose bajya gishobora mbega hariho imfashanyo twoba nka twe turi mu bihugu bikenye hari icya gatatu mbega abantu bazogwakira gute abantu
Lina na Lemesha, eu inkuru y'urucanco yaratangaje mu minsi iheze nk'uko Dr. yabivuze, ishyirahamwe Pfizer akaba ari yo yatangaje ko urwo rucandago rushobora kuboneka kandi rukaba ruzoba ingirakamaro nka 90%. Ayo makuru mwebwe mwayakiriye gute?
Ayo makuru y'urucanco rwabonetse twayakiriye neza cyane kubera turazi yuko urwo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri iyi ndwi kuri stock market amakompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye abona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka n'ingoga uru rucanco mu gihe rwoboneka iyo rero ni inkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubwo urwo rucanco ntibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika reka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu reka n'ibindi bihugu muri Afurika ubutunzi buraduga ikipe nashona ashaka kunganira ku byo Dr. Sylvain Nzeyimana yavuze ni uko urwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutanga ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX Initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwoboneka ukungene bashobora gushikiriza urwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko urwo rucanco ntirwaboneka rero hacari intambamyi abacari ko baraziga neza kungene bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga no ngaha muri Amerika urazi iyo bariko baravuga nuko bariko bavuga yuko aba mbere botangura kururonka nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu ba mbere batangura kuronka urucanco canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashyira mu bwa mbere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera niko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza ni uko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo barwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhincanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'urwo rucanco ruboneka kugira bashobore kurushikiriza
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose Lionel Rebesha cyerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro kurucandago ikintu mwubwira batwumviza n'iki
ikintu ikomeye cyane nuko urucanco abantu no dukwiye kubaremesha kuko uraziye hari ingwara nyinshi ku isi zahora zishashika inganda zibuka tuganira na basogokuru kera baratubwira ingwara za kera ingwara zari zarasasitse inganda kubera ahatariho incanjo kera abantu urumva abantu bari bake ariko si ukuvuga yuko havuka abantu bake yari kubera abantu benshi ingwara hari ingwara nyinshi zamara abantu ingwara z'ibyaduka zavayeho nk'izi ingwara za coronavirus ingwara z'ibyaduka ingwara zagiyeho ariko igikuru ni uko ubu icyiza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka bakaba barupimye neza bakabona ko ego by'ukuri ubwo rucanco rurashobora gukingira abantu inka kujya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanos indwara z'igitundu hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mugiga urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakara y'izo ndwara n'ukungendo y'ufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose ko abantu batagira ubwoba kurufata
Dr. Nzeyimana mu gusozera iki kiganiro akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza akamo mu batera ni nk'aka
egome akamo notera abarundi bariko baranyumviriza uka n'abantu bose bandika irundi b'abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumvise irundi akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisubije boyirinda boyirinda kuko burya kwirinda indwara niko gukira iyo ndwara ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bushobora gufasha kugira ngo umuntu arware kandi cyane cyane twebwe abanyafurika abanyafurika ntitwijajya ndabona abantu bayifatanya intego ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo si nk'iy'abazungu cyangwa ngo twebwe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi uko ni nko gukengera iyo ndwara ni nko kuyifatanya intego icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabona kuhita sindava igaca icyatsi kinganda gore ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi nibasaba yuko iyo ndwara batayifata neza n'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kubera iyo ndwara twebwe natwe muri afurika nitwo kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwa uburyo bwo kuamikoro uko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba icyo nicyo twoshyira imbere icyo nicyo kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara kikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga
twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo kugurwa hari izuguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenzi bakajya mu bindi bihugu akamotera nk'ingenzi muri rusange nako nakahe Dr. Zeman
egome akamonotera ubwa mbere na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane si uko ingorane zaheze ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere gusanga bidukweje ingorane zisumba ibihugu by'izubu ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo ku barundi nabo bazofata ingendo kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga ku barundi nabo bazofata ingendo bagume aho bazoja hose bagerageza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya coronavirus bagume yaba akarorero iyo baroye akarero keza mu kugwanya iyo ngwara bagume bafashanya n'abandi kuko ingwara uno munsi yerekane yuko abantu atacho tumaze iyo turi twenyine abantu tukimaze iyo turi kumwe iyo turi kumwe niho dukomera gusumbya abarundi aho bazaje hose bagume bafashanya n'abandi rero mu bindi bihugu kugwanya iyo ngwara bagume babera akarero keza abandi mu kugwanya iyo ngwara nico novuga kuba doza mu Burundi nabo abanyamahanga bazo mu Burundi ego nije mu Burundi iyo ngwara nyari ni benshi bayigwaye ariko baze nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ngwara nirijajare nabone ngo tukiye mu Burundi ngo mu Burundi ho nayo ihari ngo tukijajare oya baze baze bakumije ngo kumvikane yuko iyo ngwara ihari kandi bategereza gushishikara bayirinda mu Burundi kandi no kuvuga experience bafite iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika bazova mu Bushinwa bazova mu Buraya bati cyo iyo ngwara yabakoreye baze na se batuka dukira gace iyo experience bafite kuri iyo ngwara baze dukira gace kugira ngo natwe idufashe kuyigwanya gusumbya ari cyo no kuvuga
Professor Remesha akamu motera abarundi muri rusange uruhara mwatanguye n'uruhara wahambaye cyane rwose gukangurira abarundi ku kibanza cyo kwa guhanahanira kw'amakuru Facebook akamumotera abarundi muri rusange naka
muri rusange icyo nosaba abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko bobandanya nkuko Dr. Sizanzimana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangiza gushikira n'abandi bantu badashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu Burundi muri Afrika kamwe ho byinshi byo ku isi haracyari abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu rero abashikire n'ibyo ku maradiyo ni byiza cyane nk'aku ku radiyo ni byiza ko dushobora kubashikira ikindi naco abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19 kuko igikuru gushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko no kugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ngwara
mu kanya gatoya cyane rwose kandi mu gusozera akamumotera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi zaba zisohoka zija mu bindi bihugu
ingenzi nazo zija mu Burundi kandi zija mu bindi bihugu byoba byiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda ibindi bihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kuja mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane canke bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso canke bumvise ko hoba hari umuntu waba ari kumwe yaba yaragwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe ariko ibintu umuntu wese ahari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi
Professor Lionel Remesha murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwato ingo muganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkoramutima
murakoze cyane Frederic
turagushimiye nawe Dr. Sylvain Nzeyimana ku kanya mwato kugira ngo muganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose
ego cyane Frederic mundikije ndabashimiye rwose n'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira ntimudemitinye
murakoze cyane turashimiye kandi n'inshuti n'abandi bantu b'iradiyo Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro muri sangacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.